Eri Necmi de Amerik. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabaramukije nshuti mwese dutanguranye ibiganiro byo muri kitondo ku munsi wa kane tariki 12 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2016. Kuri mikro muri kitondo muri kumwe nanje Fideni Yongapo.
Turabyumvikanye. Ubu muhere uyu munsi mujye kwiyandikisha mu mirenge yakubahomera duhu munsi tuzawubahirize tuzongere duhurire hano noneho dufata gahunda. Turumvikana.
Uwo n'umushikiranganji Diane Gashumba ashinzwe umuryango n'uburinganire mu Rwanda avuga ku ngingo ya Leta y'u Rwanda yo guhuriza mu makoperative abantu bacururiza mu mabarabara y'igisagara cya Kigali. Iyi nkuru n'andi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya. Yamara reka dutangure ku makuru avugwa hirya no hino, amakuru tugiye gushikizwa na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana. Waramuse neza Aloyce.
Muramutse Fidele, muramutse ndamwicuti mukurikiranijwe rya Amerika. Murambabarira aya makuru tuyahere kuyavugwa muri Kenya. Leta z'umwe za Amerika imesha kwihagaritswe umutima uhagaze n'ingingo iheruka gufatwa na leta ya Kenya yo kugara amakambi y'impunzi ari muri icyo gihugu. Mu itangazo yasohoye ejo ku munsi wa gatatu, Amerika iteye ubwoba ko impunzi ziharurwa mu 100,000 zari zaronse ubuhungiro muri Kenya zigiye kugira ingorane. Amerika isaba leta ya Kenya kwisubira ko ikabandanya ikingira abahotewe n'abahunze ubwicanyi nk'uko yabyemeye aho kuzirukana. Leta ya Kenya isabwa kubandanya ifasha impunzi no kureka abataha bagataha ku bugombe bwabo. Kenya isabwa kubandanya gukorana na HCR hamwe n'amakungu mu kuronderera hamwe umuti urama kukubahiriza agateka ka muntu hamwe n'amategeko mpuzamakungu. Amerika irangiza ivuga ko izobandanya ifasha Kenya mu rugamba rwo kurwanya umugwi w'iterabwoba wa Al-Shabaab hamwe n'indi mihari y'intagondwa. Amakuru kuri Nigeria, ishyirahamwe ryishinze gukingira agateka ka zina muntu Amnesty International rimenyesha ko abana barenga 10 bari mu inzoya bafuye muri Nigeria muri uyu mwaka. Abo bana bafuye mu buryo budasanzwe mu ibohero rigenewe imbohe z'abarwanyi ba Boko Haram. Amnesty International imenyesha ko abana 11 bafise munsi y'imyaka 6 barimwo n'inzoya bafiriye mu ibohero rya gisirikare ry'ahitwa Giwa mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria. Ababibonye bemeza ko bamwe muri abo bana bicwa no kubura ibifungurwa hamwe n'amazi, isuku rike rirangwa muri ayo mabohero hamwe no kutitabwaho ku magara yabo. Amnesty International imenyesha ko abantu basaga 1,200 bafungiwe muri iryo bohero rya Giwa, abashika ijana 20 muri bo bagizwe n'abana. Leta ya Nigeria ariko irahakana ibyo byagirije mu kuvuga ko iri mu rugamba na Boko Haram kandi ko iriko irarutsinda. Mu gihugu cya Tunisia, abapolisi bazindutse batana mu mitwe n'umugwi w'abantu bakekwa kuba abakora iterabwoba ejo ku munsi wa gatatu. Muri uko gutana mu mitwe, abapolisi bane ba Tunisia barahasize ubuzima hamwe n'abarwanyi babiri. Igipolisi cya Tunisia cyateye inzu iri ku murwa mukuru Tunis yari yinyegejemwo abakora iterabwoba batari bake bava mu bice bitandukanye by'igihugu bari mu nama yo gutegura igitero sindamusiga muri Tunisia. Abarwanyi babiri barishwe, abandi 16 barahagarikwa n'igipolisi. Igipolisi cya Tunisia kandi kimenyesha ko cyafashe inkoho hamwe n'amagerenade. Igihugu cya Tunisia nicyo cyabaye igihugu cya mbere cirukanye umukuru w'igihugu mu cyahitiye cyitwa Printemps Arabe mu gihugu mu rurimi rw'Igifaransa mu mwaka w'2011. Ariko haracibonekeza imirwi y'abakora iterabwoba ihungabanya demokarasi itarashinga imizi muri icyo gihugu. Muhari wa leta ya Kiisilamu waragavye igitero cyahitanye ba mukerarugendo bashika 60 mu mwaka uheze muri icyo gihugu cya Tunisia. Amakuru kuri Leta z'Ubumwe za Amerika, igitigiri cy'Abanyamerika bagerageza gusohoka igihugu baja kwifatanya n'umurwi wa Leta ya Kiisilamu cyaragabanutse kuva mu mwaka uheze. Ibyo byamenyeshejwe ejo ku munsi wa gatatu n'urongoye ibiro bya FBI James Comey hano muri Amerika. Amenyesha kuva mu mwaka w'2014 gushika mu gice cy'umwaka w'2015 Abanyamerika bava kuri 6 gushika ku 10 aribo basohoka igihugu buri kwezi bakajya kwifatanya n'uwo muhari mu burasirazuba bwo hagati. Ariko kuvaho FBI tanguriye kubacungera umunyamerika umwe gusa niwe avugwa ko asohoka igihugu buri kwezi kwifatanya n'uwo muhari wa leta ya Kiisilamu. Komei yamenyesheje ivyo mu gihe abagabo batatu b'abanyesomaliya barengukijwe n'ubutungane muri leta ya Minnesota bagirizwa kugomba kuja muri Siriya kurwana ku ruhande rw'uwo mugwi wa leta ya Kiisilamu. Abahinga mu by'amagara y'abantu basaba ko inkino za Olympic zitekanijwe kubera ku murwa mukuru wa Brazil Rio de Janeiro uyu mwaka wa 2015 zokungururizwa ku yandi masango canke zigatunganirizwa mu kindi gihugu. Bamenyesha ko ari uburyo bwo gukinga kugira umugera wazika wibonekeza mu bihugu byo muri Amerika y'ubumanuko harimo na Brazil ntiwandukire abantu benshi. Mu cigwa casohowe na kaminuza yo mu gisagara cya Ottawa muri Canada, Professor Amir Atarane amenyesha ko igisagara cya Rio de Janeiro carushirije kugaragaramwo uwo mugera wazika kuruta uko byari byitezwe, bituma hakwiye gufatwa ingingo z'umutekano zikomeye ku barorezi basa aga 1500 bazoja muri zo nkino.
Urakoze Aloyce ku makuru hejeje kudushikiriza, turasubira mu kanya. Radio y'u Amerika i Washington DC no mwanya wa makuru yo mu karere. Duhere mu Burundi aho abantu barenga ijana bahagaritswe n'igipolisi ejo ku munsi wa gatatu muri zone Musaga mu bumanuko bwa Bujumbura. Igipolisi kiri kumwe n'abajejwe intwaro casuzumye abafisi byangombwa maze bararekugwa. Umenyesha makuru wacu Eroje Wirikaneza niwe yakurikiranye iyi nkuru.
Mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu abantu isinzi bari imbere y'ibiro vya zone Musaga ahari hegeranijwe abantu bari bahagaritswe n'igipolisi. Uhashitse wamengo na hariko habera ibikorwa vya rusansuma. Abantu bari bafise amakaye mu minwe, abandi amakarata ndangamuntu. Abapolisi nabo banyagara bongera basuzuma ivyangombwa vy'abahari. Ubwo bwinshi bwari bwatewe n'uko iruhande y'abafashwe barenga ijana babo miryango y'abahagaritswe canke bene impangu bari baje nabo nyene kuraba n'ukwemeza ko abari mu minwe y'igipolisi atakibagira. Bakizinduka gufata abantu abapolisi bahagaritse uwahita wese kandi ntibayimenyeshejwe abajejwe intwaro bo hasi nk'uko vyemezwa n'umunyagihugu agira katanga n'imvo za bibatumye.
Tukivyuka niho abantu baje kubutse mugabo bagashaka basubize nyuma bati subira inyuma. Bagerageje gufata abantu bose cyane cyane nk'abasore bakiri bato ntawe bigeze barirwa nta n'uwo bakankamiye. Abegeranya baraba ko vy'ukuri bakwije ivyangombwa. Hanyuma nk'uko twavyumvise umutegetsi w'umugipolisi yavuze yuko atari ngombwa ko bahinda guteguza abatware ngo bababwire igikorwa bagiye gukora. Ati kuko barabonye isina ryabaye mu vyerekeye amakaye, ugasanga hari abanyagihugu bagiye bariyongerera abantu mu makaye, umugabo baca bahitamo rero gukoresha amakaye yasigaye muri zone. Kandi nivyo twasanze harabayemwo icyo twokwita kwiyorohereza, kuko ngo batinya kusubira gufuya kuraba muri ya makaye yasigara mu ntuze muri zone. Ariko bashoboye kudufasha baravuga batereka dukoresha amakaye rero ari mu mpangu, mugabo aba batware baragitse amakosa.
Naho harimo abafasoni abigeme n'abagabo bakuze mu bafashwe, abakiri bato bagizwa n'imisore nibo bari benshi kurusha. Antoine Rumenyetso umukuru wa zone Musaga aratubwiye imvo.
Abantu begeranijwe barenga nk'ijana, abenshi n'urwaruka. Uno munsi niyabari amakuru bari bafise yuko hoba abagizi ba nabi baba baje canke bijanye no ku rupfu rwigeze ko yahapfiriye kw'iyinga riheze. Nico gituma mubona hafashwe urwaruka. Bumbure ni baronka yandi makuru bazoshobora gufata n'abakuze. Bariko barasuzuma ibibaranga nk'amakaye y'urugo n'uburangamuntu utacu yagezwe acagenda.
Igikorwa cyo gufata abantu cabereye cyane cyane mu makariti abiri ayo nayo ni Gasekebuye na Gitaramuka, nk'uko byemezwa n'umukuru wa zone Musaga. Asigura ko bazobandanya bafata minenerwe igikorwa cyo kwandika abantu baba mu mpangu n'ingenzi bashobora kuzofatirwa ibihano.
Aya makaye y'ingo turahimiriza turararitse kandi abanyagihugu turongoye yuko na ntaryo haje umushitsi canke umupangaye mushasha ko umwandikisha haba mu makaye batunze mu mazu bakongera bakaza bagasubira kumwandikisha gushasha mu makaye zone isigarana twa twashinze kiringo ntarengwa cyayo makaye twahavuye tucongereza kuneza yabo bose bativuta batumva muhimirizo w'ukurondera hamwe umutekano ntamande dutekanya ariko rero bibandanije urumva ko dushobora kuzoyashinga
Igipolisi cyemeza ko abantu bane aribo cyasigaranye ku barenga ijana bari bahagaritswe. Umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye amenyesha ko abo bane bose zari inkozi z'ikibi zari zisanzwe zizwi kandi zironderwa n'inzego z'umutekano. Mu kiringo cy'indwi zibiri abantu barenga cumi nibo bamaze kwicwa n'abantu bitwaje ibirwanisho muri zone ya Musaga mu manuko bwa Bujumbura. Indwi muri bo biciwe mu kirabo mu ijoro ry'itariki ya 28 ukwezi kwa kane twaraye turangije. Eroje uri kaneza Bujumbura. Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu Rwanda ubutegetsi bwatanguye ibiganiro n'abacuruza mu kajagari bazwi nk'abazunguzayi mu gisagara cya Kigali. Ubutegetsi buvuga ko bushaka gukuraho ubwo bucuruzi bakishyira mu makoperative bakaja gucururiza ku nkengera z'igisagara. Ibindi kuri inkuru turabishyikizwa na Eric Bagirubusa.
Ibiganiro hagati y'abakora ubucuruzi mu kajagari bazwi nk'abazunguzayi mu mujyi wa Kigali n'ubutegetsi bije huti bikurikira urupfu rw'umwe mu bazunguzayi wishwe mu cyumweru gishize n'abashinzwe umutekano bamwambura ibicuruzwa yashakiraga hamaramuko. Ubutegetsi burakora ibishoboka byose bwumvisha abazunguzayi ko bagomba kugira ubucuruzi bufite umurongo uhamye, nabwo burumvikanisha bidasubirwaho ko butanezezwa na bombori zishingiye kuri ubu bucuruzi. Ariko birasa n'ibitazoroha ko ubu bucuruzi butunze abatari bake mu mujyi wa Kigali bwaranduka burundu nk'uko ubutegetsi bubyifuza. Birashingira ku mikoro y'abakora ubu bucuruzi n'igihe babumazemo. Uyu mupfakazi ahora areba na yingwe n'abashinzwe umutekano kubera gataru.
Bose ikibazo cyo mu muhanda muvuga ngewe bose bacururiza muri uyu muhanda nabuze kubanje mu muhanda. Natangiye gucuruza kare agataro k'iminuki napakaye ufite imyaka 27 mera ubwo acuruza ku gataro kugeza n'isaha ucuruza ku gataro kandi ndakubita kandi ndabyamburwa kandi nk'igikondo nkavayo. Hariho ubwo mvuga nti Mana ishobora byose nk'ibimana izi kumva cyangwa ikamenya kureba iterambere abantu bavuga ntiriye Gerere. Ngoce mana ishobora byo. Hari ya muri gare niho nsa nuko tuneke.
Subwa mbere ubutegetsi bw'Ikigali bushishikariza abazunguzayi kwibumbira hamwe ngo barusheho kwiteza imbere. Hari n'igihe bwashyizemo amafaranga nk'igishoro ngo bizamura ariko mu buhamya batanga bumvikanisha ko ayo mafaranga yagiye mu mifuka ya bamwe. Abazunguzayi babyumvikanishiriza mu migani tomo ya Kinyarwanda.
Baca umugani ngo akanyamaswa gato gatunga kanini. Ubu rero icyagenerwa abuzukuru banjye mu muhanda gitunga ababishoboye ababigeraho. Twaragowe pe. Iyo bana ntagira mfite imyaka 29 nkaba mfite imyaka 60 n'indi mfite abuzukuru bakuru twutungana ariko ndacyari mayibobo yo mu muhanda. Nakora iki? Abuzukuru banjye bakora iki ko batize n'uwize? Narihiye umwana w'imfubyi wamaramaje ababyeyi be bapfuye muri 1994. Mu by'ukuri na muri iyi story rya sponderi yarize ariko baricaye ndimo kubababa mu muhanda mutira inshuro. Ayiwa data wewe.
Aya marira y'umuzunguzayi ku byagaragariye abari muri ibi biganiro yakoze ku mitima ya bamwe mu bategetsi bararira ariko umurongo bahagaze huratumuye. Madame Kayisime Nzaramba yobora akarere ka Nyarugenge gafatwa nk'umutima w'umurwa mukuru Kigali gakorerwa mu bucuruzi ubutegetsi bufata nk'ubuteza umwanda Kigali.
Ntago leta yacu izashyigikira umuntu ukora ubucuruzi bw'akajagari.
Kwanuza kwanakabasesagura Kigali we ndagutinya kandi sije gusaha.
Ibi ni ibiganiro byafashweho umwanzuro ko abazunguzayi bajya kwiyandikisha mu mirenge baturuka mu butegetsi bugaheraho bubashyira mu matsinda bagaheraho babona ubufasha. Madame Diane Gashumba ni minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango.
Tubigire intego tujye mu matsinda bizatuma n'ubuyobozi bubasha kudufasha kurushaho kuko tuzaba tuzwi. Turabyumvikanye. Ubu muhere uyu munsi mujya kwiyandikisha mu mirenge nyakubahwa meya duha umunsi tuzawubahirize tuzongere duhurire hano noneho dufata gahunda. Turumvikana.
ubutegetsi buhagaze kugufata abazunguzayi bukabakura mu mujyi rwagati wa Kigali bukabajyana gucururiza mu masoko ari mu nkengero ariko kubazunguzayi si umuturambye
uko ubuyobozi bwakora bwose ntago nyabwo rw'abazunguzayi bazacikamo kuko bagura amaji baciye ku marimatasiyo aho bageraga bagura umugati baciye kuri arimatasiyo ahubwo ni badushakira iyo myambaro tugira amanimero dukore tuzwi dufite isuku kuburyo n'umugenzi azavuga ati iyi ni koperative irazwi mu mujyi ndagura umugati sange supfuye ndagura ji sange ni nzima hanyuma nabandi bashasha bazajya bagenda bazajya baza banze bashaka ibyangombwa bya koperative babone umwambaro babone gukorera hehe mu kigo niwa muti wabo muti w'ikibazo kirambye naho ubundi ikinonko kubera uburenganzira gihabwa n'izuba ushobora kugisitara aho urwara rukavamo gifite uburenganzira bwo kwiyitibuye kandi ataribushye
uravuga icyaho ngaho
aho ndashaka kuvuga ko urona nkuri ya muntu wapfuye muri gare bafasha abantu babajura bafite bakese muri leta babitango ni hinduka barabazana babaha uburenganzira byo gufata abantu bazunguza muri gare kuko baba ari ibisambo bazaho bakubita abantu bakabica iyo bakubise umuntu umwe gutyo ahita
mu gihe cy'imyaka ibiri muri gare ya Nyabugogo hamaze gupfa abantu batatu bazira ubucuruzi bw'akajagari Icyegeranyo cy'umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch cyo mu 2015 gitunga gatoki ubutegetsi bw'u Rwanda kivuga ko busakuma bazunguzayi ndayi inzerereza basabirizi n'abandi kivuga ko ubutegetsi bw'u Rwanda bufata nk'abadakenewe mu mujyi wa Kigali bukabafungira muri gereza izwi nko kwa Kabuga bugamije ko Kigali ikomeza kurabagirana igihe ibindi biganiro nk'ibi byimuriwe ntikiramenyekana biracyari ihurizo rikomeye kurandura ubu bucuruzi mu gihe ubutegetsi butaramenya n'umubare w'ababukora akabagira ubusa ijwi rya Amerika Ikigali
mubandanya gukurikirana ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu Rwanda guhera ejo ku munsi wa gatatu gushika ku munsi wa gatano hakoraniye inama mpuzamakungu yerekeye ubutunzi ku isi World Economic Forum iyo nama yitabiriwe n'intumwa zirenga 1,500 yiga imigambi ikenewe mu byerekeye guteza imbere ubutunzi cyane cyane ku ntara ya Afrika iyo nama iteraniye I Kigali mu Rwanda yatumiwemo abakuru b'ibihugu bya Afrika bashika ku 10 abahinga mu byerekeye ubutunzi hamwe n'abatunzi ba mbere muri Afrika Mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye n'umumenyesha makuru w'ikigo cy'itangazamakuru Reuters Clément Uwiringiyimana yakurikiranye iyo nama atangura amubaza icyo bari mu nama bashimikiye ko ku munsi wa mbere wayo
bose bari kuganira n'abategetsi batandukanye kuri uyu mugabane wa Afrika ndetse hakiyongeraho n'abandi bafite ibikorwa by'ubucuruzi bakomeye harimo abacuruzi bakomeye n'abandi bafite ibigo by'ikoranabuhanga bakomeye bose bari kuganira uburyo umugabane wa Afrika watera imbere hari abaganiriye mu gitondo baganira muri kaminuza y'u Rwanda mu cyahoze ari CFB baganira ku bijyanye n'uburyo urubyiruko rwatera imbere ahangaha bamwe mu rubyiruko rwagiye rwiteza imbere kuri uyu mugabane wa Afrika bafite ibikorwa bitandukanye bagaragaza uburyo urubyiruko rugomba gukura amaboko mu mifuka ariko rimwe na rimwe bagatekereza ibyo bavuga ngo gutekereza out of the box gutekereza hanze bagatekereza cyane bakarushaho kureba uburyo bakuramo ku mufuka bagakora icyo ni ikiganiro kimwe hari ibindi biganiro byagiye aziya bitandukanye nko kwibaza ubuhinzi bwa Afrika aho bugana dore ko bigaragara ko 40% by'ibihingwa muri Afrika bigaragara ko bitakarira mu mirima bitaragiye ku isoko byaba ari ibirayi byaba ari inyampeke bigatakarira bikaburera mu mirima kubera nta mihanda myiza ihari nta buryo bwo gutunganya ibyasaruwe neza icyo ni ikindi kiganiro mu kanya muri mu minota mike ishize amaze kuba ikiganiro cyahuzaga mu perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse n'umuterankunga Howard Buffett ndetse n'uwahoze ari minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Tony Blair abo nabo baganiraga bareba uburyo Afurika yatera imbere ariko ishingiye ku bufatanye aho perezida Paul Kagame bamubazaga uburyo yashoboye guteza imbere igihugu cye Howard Buffett nk'inshuti y'u Rwanda ndetse n'inshuti ya perezida Paul Kagame nawe akagaragaza uburyo yishimira gukorera mu Rwanda dore ko banamubajije Tony Blair wasaga nk'uyoboye iki kiganiro yabajije perezida Paul Kagame icyo yumva ku by'amahanga avuga ku bijyanye na manda ya gatatu yemereye abanyarwanda ahangaha niho Howard Buffett yahise afata ijambo aravuga ngo n'ibyo bakora mu Rwanda yo perezida Paul Kagame atemera kwiyongeza imyaka 7 bo ntabwo bari kubikora Howard Buffett Foundation ariko perezida Paul Kagame nawe asubizamo ati asubiza agira ati ikigaragara nuko ibi ntigize mbisaba ati nagerageje no kubwira abantu bo muri FPR baba bakadre ngo bashaka undi muntu ariko bambwira ko babona ko igihe kitaragera ngo bafate risk cyangwa bemere kuba bashaka undi muntu
iyi ntero cyangwa se intabaza ku buryo Afrika yatezwe imbere cyane bihereye ku rubyiruko rwayo subwa mbere itewe abari mu nama barebye inzitizi zagiye zigaragazwa mu bihe byashize ku bijyanye n'uko Afrika ikomeza kudindira hari icyo basobanura cyangwa hari aho bavuga ko umuti nyakuri waturuka
icyo ni ikibazo nabo bibaza ndetse n'urubyiruko rwabazaga nabo bagaragajwe nk'icyitegererezo kuko urubyiruko rakubwiye ati nta mafaranga turangiza kaminuza amashuri tukabura igishoro ngo dutangire nababonye icyo gishoro hashira iminsi mike ugasanga business cyangwa ubwo bucuruzi cyangwa ibyo bikorwa batangiye birahombye ugasanga ni ikintu kigaragara nk'ihurizo rikomeye kubonerwa igisubizo
urebye gahunda y'uko iyi nama ko iteye izarangira kuri wa gatanu ubona hari aho bateganya ko nibura ibizava muri iyi nama byazakurikiranwa bikaba byashyirwa mu bikorwa ku buryo burambye cyane buboneye urubyiruko
nibyo baravuga ko nko kuva mu mwaka w'2000 ubwo bashyiragaho icyitwa NEPAD bigaragara ko hango hari abantu bamaze kwemera miliyari ebyiri z'amadolari ya Amerika ubwayo ni amafaranga azifashishwa mu bikorwa bitandukanye byo kuzamura uyu mugabane wa Afrika hari n'abandi baherwe bari hano muri iyi nama batandukanye nabo bari kugenda bemera kuzagira byinshi bagenda bakora ariko ikigaragara ni uko bigaragara ko ikibazo kigikomeye uyu mugabane urebye nko mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba honye naho u Rwanda ruri Burundi n'ibihugu barashaka kubaka za gari ya moshi bashaka kubaka imihanda bashaka kubaka ibikorwa remezo by'amashanyarazi ibyo ni ibintu bikeneye miliyari z'amadolari hafi 20 ukareba Afurika yose uburyo ikeneye iyo babaze baravuga ngo Afurika ifite umuriro w'amashanyarazi ungana n'igihugu cya Afurika y'Epfo cyonyine ifite urumva ko iracyafite umuriro w'amashanyarazi muke biragaragara ko hari byinshi bigikenewe nubwo hari abari kugenda bemera inkunga zimwe bazahuye umugabane
ndagushimiye cyane Eclema Uwiringiyimana n'umunyamakuru w'ikigo cy'itangazamakuru Reuters ari Kigali mu Rwanda akurikirana iyi nama y'ubukungu ku isi urakoze cyane
murakoze nana
Radio y'u Amerika i Washington DC ibitigiri by'abarwayi ba kanseri muri Afrika y'umunsi bugaragwa bwa Sahara irashobora kuzokongerekana cyane mu myaka 15 iri imbere ivyo vyashizwe habona n'abahinga b'indwara ya kanseri bakomoka mu karere ka Afrika na Buraya mu nama yabo iheruka kubera mu gihugu cha Cameroon mu gihe abo bahinga bemeza ko ibitigiri by'abahitanwa n'iyo ndwara ari byinshi cyane kandi abenshi muri Afrika bafata imiti ya kanseri batevye abantu nabo bakaguma bagwirirana ni inkuru mugezweho na mugenzi wacu Diane Nini nahazwe
Joseph Baba ariko asiga umuti kama umufasoni Elmin Agbor kugikiriza ciwe akoresheje amababa y'inyoni Agbor agwaye ingwara ya kanseri y'amabere umushinga ntaye Joseph Baba azucane mu karere kitwa Mawangi muri Kameruni kubera akazi ko kuvuza imiti kama amaze mu myaka 22 uyu Baba yemeza ko ku kwezi aronka abagwayi bashasha ba kanseri bagera kuri 15
It's God given that treat
Ningabirano nahawe n'Imana ndavura kanseri y'amabere cyo kimwe n'igitereko ndashobora kuyibaga umuntu icakora aca aza arakanda simvura abantu ngo nuko ndabyishakiye ndabikora nyabuna kuko ndabishoboye kandi ndabifisemmo uburambe
Umufasoni Agbor avuga ko yashimye kuza kwitura Joseph Baba kuko ataho yari gukura amadolari 12,000 akenewe kugira ngo yivuze
I found 2 lumps in my breast
Mu mabere yanje basanzemwe ibihute 2 bakambira ko bategerezwa kuyaca. Ubufuma bayaca ariko nkabandanya mbaho. Nta mugabo mfite amfasha kurera abana. Sinorindira ngo kanseri igere kure kuko ntoronka amafaranga yo kwivuza.
Umushikiranganji ajeje vy'amagara y'abantu muri Kameruni, André Mamafuda, avuga ko kubanya Kameruni 5 bakitswe n'amagara, umwe gusa ari waja kwivuriro gemewe n'amategeko. Ikindi amenyesha Nuko abantu bagera ku 14 ari bo bamenyekana ku mwaka ko bafise ingwara ya kanseri ni mu gihe abatari bake bashima kubigira ibanga ibitigiri vyerekana ko ibice 70% vy'abagwayi ba kanseri muri Kameruni baza kwivuza kanseri yabo yamaze kugera kure ivyo bigaca bituma bitaba imana bababaye cyane inyuma y'umwaka umwe batanguye gufata imiti Umushikiranganji araba ivyamagara y'abantu muri Kameruni agahamagarira abantu bose kwama baja kwa muganga kwisuzumisha umufasoni Rachel Chindo w'imyaka 54 aha ashinga intahe avuga ko yakijijwe no kuba yipimishije kare
Nasabye Imana nti Mana ndagusabye umpe kubaho imyaka itanu kugira nshobore kurera aba bana banje imbere y'uko nshengera. Yamara muganga wanje yaranteye intege mbwira ati oya urafise amahirwe agera kuri 98% yo kubaho kuko kanseri yawe iri ku rugero rwa kabiri. Ibindi bihimba by'umubiri wawe bikaba bitarandukira. Nuko mbona ndagize ukwizera.
Kanseri Rachel Chindo avuga yari mu mabere yiwe. Umukobwa wiwe aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba ariwe yamufashishije amafaranga yo kwivuza. Muri Kameruni imiji ibiri gusa niyo ifise ibitaro bishobora gupima no kuvura indwara ya kanseri. Ivyo bigashobora gutwara n'imiburiburi amadolari 900 y'amanyamerika. Ubwoko bwa za kanseri zikunze kwibonekeza akaba ari kanseri yo mu mabere, iyo mu gitereko na kanseri ifata ibihimba vy'irondoka vy'abagabo. Leta ya Kameruni yarashizeho umugambi wo kuronsa incanco zikinga umugera witwa papillomavirus utera kanseri yo mu gitereko. Yamara ugukinga indwara zibiri za mbere zihitana abantu benshi muri Kameruni harimwo umugera utera indwara ya sida na malaria. Nivyo biraje ishinga cyane ubutegetsi bwa Kameruni.
Muri ko mwumviriza Radio Ijwi y'Amerika Washington DC.
Monica, ureke ukuri.
Mbega ukuri ko sindi kinyoma? Mbega ineza yo sindi nabi? Twarengera gute ibidutandukanya ngo dusenyere ku mugozi umwe? Inyishu ni mu gikino Murikira Ukuri mugiye kuba mukurikira kuri Radio Ijwi y'Amerika iminsi yose ya gatanu kuva isaha 12:10 z'umugoroba. Murikira Ukuri ni igikino mutegurirwa na La Benevolence. Urakeneye kumenya inkuru y'abasiriko n'abarengera? Isango ntigutange.
Murika, Murikira Ukuri.
Njuti mwese muduteza matwi mukanya turasoze ibiganiro byacu byo kuri isaha ku Ijwi rya Amerika. Yamara imbere yaho reka mugenzi wacu Aloyce Bigirimana twibutse ibice bikuru byari bigize aya makuru. Aloyce Micron igwawe.
Urakoze Fidele. Amakuru avugwa kuri Kenya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika imensha kwihagaritsa umutima uhagaze n'ingingo iheruka gufatwa na Leta ya Kenya yo kugara amakambi impunzi ari muri ico gihugu. Amerika isaba Leta ya Kenya kwisubirako ikabandanya ikingira abahohotewe n'abahunze ubwicanyi nk'uko yavyemeye aho kuzirukana mu bihugu vyazo. Nigeria ishiramwe gishinze gukingira gatika ka muntu wa Amnesty International rimenyesha ko abana barenga 10 barimwo inzoya bafuye muri Nigeria muri uyu mwaka. Abo bana bafuye mu buryo budasanzwe mu ibohero rigenewe imbohe z'abarwanyi ba Boko Haram. Amnesty International imenyesha ko abana 11 bafise munsi y'imyaka 6 barimwo n'inzoya bafiriye mu ibohero rya gisirikare rya hitwa Giwa mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria. Naho mu gihugu cya Tunisia polisi bazindutse batana mu mitwe n'umurwi w'abantu bakekwa kuba abakora iterabwoba ejo ku munsi wa gatatu. Muri uko gutana mu mitwe abapolisi bane barahasize ubuzima hamwe n'abarwanyi babiri. Muri Amerika igitigiri c'abanyamerika bagerageza gusohoka igihugu baja kwifatanya n'umurwi wa Leta ya Kiisilamu caragabanutse kuva mu mwaka uheze. Ivyo vyamenyeshejwe ejo ku munsi wa gatatu n'urongoye ibiro vya FBI aha muri Amerika James Comey. Amenyesha ko kuva mu mwaka w'2014 gushika mu gice c'umwaka wa 2015 abanyamerika bava kuri 6 gushika ku 10 aribo basohoka igihugu buri kwezi baje kwifatanya n'uwo muhari mu burasirazuba bwo hagati. Ati kuva aho FBI itanguriye kubacungera w'abanyamerika umwe niwe avugwa ko asohoka igihugu buri kwezi kwifatanya n'uwo muhari wa Leta ya Kiisilamu mu bikorwa byo giterabwoba.
Nshuti mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro vyo kuri isaha twari twabateguriye bigarukiye ngaha. Mwakoze kudutega amatwi. Mukanya ibiganiro vyacu birabandanya. Imutangwa
been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.